ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriyo neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 11 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017 ni saha 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ibiganiro by'inshuro igira kane byakuja Abarundi mu kirimo cy'iminsi 13 byarangiye ku munsi wa gatanu hizi ati amasezerano Abarundi yafunditse yotuma agiye gusubira mu ituze hamwe no mu nzira y'iterambere. Muri icyo kiringo cyose cy'iminsi 13 Abarundi barimo imirwi itandukanye, abaserukira leta, abaserukira batavuga rumwe na leta, abaserukira abafasoni, urwaruka, amadini hamwe n'abaserukira amashyirahamwe atagira inyungu za politike ntibashoboye kwicara hamwe mu kiringo kirenga isaha imwe kugira ngo bayage ku bintu batavuga ko rumwe. Ivyo bisa n'ibyaciye inkokora umuhuza yari hawe amabanga y'umwunganirizi mu ndyane ziri hagati y'Abarundi gushikaho ahitamwo kwakira ivyiyumviro vya bamwe bamwe agaca akurikegeranyo azohava ashikiriza abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'umuseruko. Ivyo biganiro bitagize ico bivamwo bisa kandi n'ivyaciye inkokora Abarundi batari bake bari bafise akizero kw'ibibazo bijanye n'ubukene, umutekano muke hamwe n'indyane bigiye kurangira. Mbega kubwanyu ni kuki Abarundi bananiwe kwicara hamwe bahawe iminsi nka 13? Mbega inyishu abanyapolitike bariko bararondera ni inyishu z'umuzi w'indyane zaranze Abarundi mu gihe kirenga imyaka 50. Mbega kubwanyu ibintu byo kuzuriza Abarundi ni ibihe? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye abanyapolitike babiri bari bitavye ibyo biganiro hamwe n'umurundi amwe abamu gihugu cy'Ubwongereza turamugaruka ko mu kanya, ariko muri aka kanya dufite turi kumwe na Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Muriyo neza mushya na Leonce Ngendakumana.
Ndahaye mwiriwe.
Murakomeye.
Yego ndahenda
hen. Yego me turi kumwe kandi na Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL. Muriyo neza mushya na Jacques Bigirimana.
Turabahaye mwiriwe.
Turaba turi kumwe kandi na Idefonse Rugema, ariko turiko turamurondera telefone yiwe ntiriko irakora neza. Ariko rero reka dutangure kuri wewe mushiga ntahe Leonce Ngendakumana. Iminsi 13 yari myinshi, eka abanyapolitike n'indi mirwi yose bari bahawe n'ibiro by'umuhuza kugira ngo bashobore gukemura, bashobore gutorera inyishu ibibazo indyane ziri hagati y'Abarundi. Iyo minsi yari myinshi cyane rwose, ariko amatwi yadusumira ukuntu vyagenze Abarundi ntibashoboye kwicara hamwe mu kirimo kirenga n'isaha imwe. Ivyo bintu mubisigura gute?
Murakoze cyane. Nibyo twaragiye yarusha mu minsi iheze mu gikorwa cyo kubandanya turondera ingene Abarundi twuja hamwe tukumvikana ingene kukubaka igihugu cyacu tukakibanamwo mu budasa bwacu. Igihugu kiragira ijambo, kiragira ishusho nziza mu karere, eka mbere no mu makungu. Nkuko bivuze rero, twamaze iminsi 13 abantu benshi bibaza ko tutakoze, ariko twarakoze kuko hariho ibitari bike twateguye turashikiriza umuhuza hama mu migwi naho nyine turabihanahana birageye ico bivuzwe ko kugira rero ngo abantu bumve neza uko byagenze byo byiza mudufashije tugafata ingombero yo kuvuga cyane cyane uko byari byifashe uko twabibonye n'icokorwa kugira ngo abantu ntitwame duharira dutana kumwe kumo dutana kwishavu ibyo twararonse umwanya ukwiye wo kubivuga tukagiranya ngaco bimarira Abarundi. Rero nagomba mvuge ndi tuba dufatiye ku byari bihasanzwe bihari. Ibiganiro biriko bimara imyaka itatu byuguruwe i Kampala, hana birabandanye i Arusha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka nyine twageze aho tubishyira mu migwi ine. Ibyari bitekanijwe rero ubu kugira abantu babyumve neza kwari uko kuri ibyo bibazo twashyize mu migwi ine tumparira ko tugakuramo icegeranyo bamwe bita akoro abandi bakacita federut niko byavugwa ngaho ibyo rero byarabaye ibyo twashize ko mu kwezi kwa kabiri baradushikirije baratubwira rero bati ubu twiteze ko mubiganira ko mukaja mu migwi imigwi yarashinzwe umugwi wa leta nabo bari kumwe umugwi w'abatavuga rumwe na leta nabo bari kumwe haravuyeho n'imigwi ibiri Manuza Jambo ya societe civile n'abahawe barongoye igihugu cy'u Burundi n'umuntu atari mu mugwi Ombudsman hanyuma rero twarakoze bamwe bamwe bose baragira integuro nkuko niko ndabivuga turazihanahana hanyuma icyagoranye nkuko bivuze ni inama za bose hariho ibyabiteye icyateye izo nama za bose
icyateye ego me ivyo turabigaruka ko ariko mwinkweje ukuntu abo barundi bari mu mirwi itandukanye bariko barashikiza ivyumviro vyabo murabona ko ubushaka ko ari kuhari kugira ngo amasezerano aboneke no kwibutsa ko ari ha barundi usanga bagorewe hanze cyane cyane bari mu makampi impunzi ivyo bintu hari ho gushaka abanyapolitiki urabona ko ashize imbere inyungu z'abarundi bose
ubushaka kwari guke nico gituma dutegerezwa gutandukanya ibibazo by'igihugu n'abanyagihugu bikadukwabye ibibazo by'abashaka gushikira ubutegetsi gutwara kuguma ku butegetsi kuba bikadukwabyo tugatangurira kuri ibyo nyine bari kuradendagurana nti turabitse by'igihugu n'abanyagihugu ibyo bindi bikadoza mu nyuma
egomereka namwe mushyantahe Jacques Bigirimana amutubwira ko ikintu mwibaza cyo bacatumye abarundi bamara iminsi 13 bayegomeye n'ivyo mushya ntare wose ngendakumana navuze ko hariho ibitabike mwashoboye gushika ko ikintu catumye ariko abarundi baticarana kugira ngo batore umuti w'ibibazo byose bihari reka nawo tora bito umuti w'ibibazo byose ariko bagatori inyishu z'ibibazo byinshi bafitaniye hagati yabo nibi
umakoze nyakubahwa mugenzi kumpa iyo jambo hanyuma kandi kinashaka kuramutsa nongera leo singera kumara nongera ndamutana bose bari kwatwumbiriza cyo mumenya nuko nkuko yagiye kubivuga icyaranze ibiganiro twa twagiyemo kwavuye ahanini ku kudashaka kwa bamwe nkuko mubizi umuhuza agitanguza ibiganiro k'ibyugurura yashizeho imigwi ibiri itarenga ashiraho umugwi w'imigambwe yose yaserukiwe muri ibyo biganiro imigambwe iva mu Burundi n'imigambwe yaserukiye n'abagiye bava hanze imigambwe ya opposition extérieure n'imigambwe ya opposition intérieure hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi abahoze ari abakuru b'ibihugu nabo bise abakteri politiki abo akavuga ati hamwe na ombudsman na leta rero avuga ati abo mwebwe murumva ko muri abanyepolitiki haramutse hageze n'ikivamwo mwogishira ko umukono nk'abanyepolitiki gira rero umugwi umwe ati abaserukira societe civile amashyirahamwe y'abakenyezi ay'ugwaruka ay'abihebeye imana n'ay'abamenyeshamakuru namwe tubafashe nk'abahanuzi mujya kuhanura mwongera mwunganira ibizo byavuye mu byo abanyepolitiki bazabashikirije namwe gira umugwi wundi atagira imigwi ibiri munyumvirize abarundi batwumvirize batwumve atagira imigwi ibiri ati turazi yuko mwe mwamigambwe mwe tubashyize hamwe mu budasa bwanyu mu kutumvikana kwanyu mu bya politiki ati ariko turazi neza yuko imigambwe yongowe n'abahunze bahunze leta none iri ngaha yaje bahunze umugambo uri ku butegetsi none umugambo uri ku butegetsi waje ubu rero niko kanya kuko mwabantu mwe muvuga yuko mufite ibyo mwagiriza leta muyivyagirize muri kumwe muri ngaho ibihakane tubyumva muyivyemeze hama natwe turi ngaho kugira ngo tubakire urubanza ati nta kandi karyo atari uko mukorera muri uno mugwe umwe mwagirizanye muharire mudahezanyayo haba mugire icyo mwumvikanye ko tuti turabyemeye ati kandi isare muyigumamwo mwese tuti turabyemeye bamwe rero bitwa ngo ni opposition radicale barongowe na Gwasa Gato harimo n'uyo mushinga ntahere wonsegera ku mana basi dushobora kwicarana nino migambwe n'igivuye Bujumbura mbere bakatwita ngo imigambwe iri mu kwa kwa leta bongera bati ndushobora kwicarana n'umugambwe uri ku butegetsi baca baranga icyo muhuza dutegetse batavyanze umuhuza kiri muri sare bahengera agiye baca barivumbura bagira umugwi wabo turabara dukirana utumira turaraba sose twebwe ntitwogira nkabo ngo twicemo imigwi kandi umukuru umuhuza avuze ati nimugume hamwe abagepolitiki mukorere hamwe tuca tugumaho mugabo twumarariwe tutaburetse turi bukore ariko naho byagenze uko mu by'umuhuza yaduhaye dukora twarakoze ibyo abo badusaba bavuga yuko leta yokora ibyo bavuga yuko umugambo w'ikotezi wokora natwe twari mu migambo ya opposition interior duhanura tuvuga tuti yamara naho muvuga gucyo leta ahari ibyo bariko baravuga aba muri opposition rastrita radicale hari icyo basaba tubona neza ko cyotegereza gukogwa ni mu bikore amahoro agaruke leta nta kundi tugenda kubikora ko twaje kuganira turagira gushikaho dushika ku bintu bibiri gusa bibiri byonyine tudahuriza ko bibiri ndabifisa ha bibiri gusa
mu majambo make murashaka kutubwira ibyo bintu bibiri
ayo nayo tutahurije ko na yajanye no kuvuga yuko hagira ikigongwe abantu bose bafashe ibigwanisho bakagomba gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe rero ngo nukuca baganira ngo n'imigwi tutaramenya tutazi ngo yafashe ibigwanisho icyo rico gushika ubwo ritumvikanye ko
ibyo bibazo bibiri turabigaruka ko mushana Jacques
twarabyumvikanye ko
ibyo bibazo turabigaruka ko ariko muri aka kanya turafite no mu undi mutumire turi kumwe na Idefense Rugema ari no mu Burundi abahanze yaba mu gihugu cyo Bwongereza akaba ari mu Barundi benshi cyane rwose batangaye kumva abarundi batashoboye bagiye arusha batashoboye kwicarana amasomo yandi mu minsi irenga 10 bahawe mushyana hari defense rugema mwiwe neza
mwiwe neza mushyana nkundikije
murashaka kutubwira ukuntu mwakiriye ibya bere yarusha ukuntu abarundi bagiye bakamara minsi 13 bicaye hamwe ariko ntiwe yashure kwicara mu cumba kimwe kugira ngo waganire ibazo bihanze abarundi kandi tuzi ibazo bihanze abarundi ari byinshi muri iki gihe twavuze ibibazo by'impunzi eka ubukene eka nibindi insiguro mwo duhaniye
ego me insiguro no tanga nari insiguro no tanga mvuga ico twiyumvira co tuma abo banyepolitike bahuriye arusha badashobora kumvikana canke tukashobora no kubisigura mu yindi ntumbero twibaza tuti ubu muri iki gihe murabona nkuko reje kwivuga hari abanyagihugu isinzi bagore bahanze igihugu arabagore hagati mu gihugu kubera inzara nibindi urumva rero twibaza yuko ubu abanyepolitike ibyo boba bafise bagwanira bindi cyane cyane by'icaro bya politiki bo bishira hambavu hanyuma bakaraba by'ukuri ingene bogerageza kugira abanyagihugu bave muri ayo magorwa barimo ariko rero ico nayimpeje kuvuga nicerekeye ingene abonye politike tubanura tukaraba ingene bo bari kugerageza bakumvikana mugabo ikibabaje nuko muri iki gihe abanyagihugu twese turabanyagihugu dushaka gutaha mu gihugu kugira twishire twizane abanyagihugu bagore bahanze ni benshi ubu rero nta n'icizere dufise cuko ibintu bishobora kuja mu buryo vuba ivyo rero tukaba tubona neza yuko abanyepolitike basa n'abananiwe kugira bahama amahoro abarundi tubateze amaso tubahanze amaso ariko turabona yuko ivyo bintu n'ukuri biteye agahinda kubona tubahanze amaso muga ntihagire ikivamwo ego rero aho tukaca twibaza tuti n'ukuraba ingene ibyo biganiro byaba biteguwe murazi yuko hari aho bita ko bagwanya leta na leta nyene ukaje usanga rero icyo twibaza yuko bakwiye kumvikana kandi bakwiye gushira imbere n'icyo uko twomenya neza abaganira abaribo nkuko umushinga nawe Jacques aje kubivuga yadondaguye imigwi muga iyo migwi twebwe nitubona yuko uko bariko barayitunganya sibyo abanyagihugu bashaka twebwe dushaka tumenye neza ingene abagwanya leta uruhande barimwo ugwa rigo iyo leta tumenye tuti naba hanyuma abantu bahanire bahari baganire
ahani washora kuwa hacaboneka ikibazo e defense mega abanyapolitike bariko baraganira bariko baganira ku muzi w'ingwane z'uburundi z'abarundi
emwe aho rero ni ico n'ikindi kibazo kuko murabona iyi arusha ibiganiro bya arusha bitwa yuko ari arusha ya kabiri murazi arusha ya mbere uko byagenze ariko rero twegwe ico twibaza tubona yuko burya barundi turafise ukuntu tutavugana ukuri uko kutavugana ukuri birashobora kuba biterwa n'ubwoba dufitaniye kuko umenga ntitwubahukana ngo tuvugane uko kuri nitwicarana ngo duhangane turabana amaso mu yandi tuvugane isoko y'ingorane z'amaziri zuguru zuguru twamamwo tumaze mu myaka 50 ibyo rero bidashobotse twibaza yuko n'ubu ibyo biganiro ntitubona yuko bizoteba bikagira icyo bishitseko twari dukwiye rero kwiyumvira tukaraba tukubahuka tukavugana tuti mbega ni kuki twama mu ngorane izo ngorane zigatuma tujana izo ngorane hanze y'igihugu tugatura abashingantahe b'abanyamahanga
izo ngorane zaduka ryari
izo
byose ni ibibazo bikwiye kwishurwa
abashingantahe bidunja n'ijambo bashobora kubahanuye
tubibutse
izo rero nibaza ko ari kimwe mu bishobora gutuma naho nyene izo ibyo biganiro atacu bizoshika kuko ntiturubahukana ngo tuvugane ukuri
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Moses mwiriwe neza
hello
mwiriwe neza muratumva
ego turabamba neza cyane
muri hehe
neza neza muri Amerika Pretoria
muri Afrika epfo ego izina ry'ikirundi ninde niyo nkuru moyiza duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyiro
ego cyane ikintu gihagaritse umutima cyane nk'abanyagihugu batanga twaravuye mu Burundi tukajya hanze y'igihugu twarabonye ibijyanye bari bagiyemo byamaze icyumweru cyose ndi yose ngaha iminsi umunani irenga ubwa nta kintu na kimwe byavuyemo ikintu kibitangaza ntitumenya neza ko abo banyepolitike bari bagiye kuyaga ku neza y'umunyagihugu cyane bagiye kuyaga ku neza y'inyungu z'iwabo icyo dusobanura cyane cyane ni uko abo banyepolitike nta kwicara hasi bakumvikana bagasira ineza y'umunyagihugu shyira munyagihugu nawe nyine akirinda nawe igihe yo kaha mu gihugu cyane uri mu gihugu akumva ko yishyira akizana kandi ayinjira afite amahoro neza mbere akiri n'ibyo byaye imbere ngo ni uko bahase gutanga imbabazi ku bafata ibitembagazi ubutegetsi ahubwo ntiyaraba ingene botora serivisi baronke umuti utuma ibintu nka birya byari byabaye ibintu bibiri na cumi na gatanu birashobora kongera kuba bagasiga intego y'umunyagihugu imbere umunyagihugu akumva ko ari mu gihugu kiba afite amahoro n'umutekano
murakoze niyo nkuru Moses mushantahele wose ngenda kumana ikibazo cha niyo nkuru ni kibazo abarundi benshi bibaza murashaka kumubwira mukamwumvisha ukuntu abanyapolitike bari yarusha batari yo kunyungu zabo bari yo kunyungu kuneza z'abanyagihugu asa n'utavyemera cyane
asa n'utabyemera kandi umuntu abirabye iyo haba bifata uko nena kubwiye mu ntango yuko mu ngorane zahabaye ari kubera ko bamwe bagiye bafise ibyumviro byabo mu mutwe leta n'abo bari kumwe naho batabyemera ko bari kumwe ariko bari kumwe kuko ibyemezo birahari bo bari bagiye bazi ko bagiye gutahukana ibiganiro n'urupapuro rw'inzira w'amatora wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bataganiriye n'abandi igihe bajye babyishyize mu mutwe uko ariko urumva ko bigoye hari abandi bo muri opozisiyo nabo mu matabwa rumwe na leta bavuga bati ibyo biganiro ni ibiganiro igiye gutandukana igikari yonyine byabereye arusha mu Burundi bigatuma bari ku butegetsi bigumira ku butegetsi bijandajandira atana kimwe biganiro bigaca bihera ariko jewe uko nabibonye abantu nkuko bose bari ku bandi babivuze kitaramenya neza icyo turi ko tubaganira icyaricyo harabiyumvira ko bariko baganira gukingira ibibanza barimwo cyangwa gushikira ibindi bibanza hari n'abiyumvira kuca muri ibyo bibanza abo bandi barimwo gusa hakaba rero n'abandi biyumvira ati tubanze tutandukanye ibyo bibazo by'ibibanza by'ibisaro babivuze n'ibibazo by'abanyagihugu icyo rero tutabaze kwicara ngo tucumvikane tuvuge tuti umugwi w'ibibazo by'abanyagihugu nguyu umugwi w'ibibazo by'abashaka ku butegetsi yagomba kuguma ku butegetsi cyangwa agomba kubushikira ngiri tugahita tuvugana tuti iritangura n'iri tugatangurira kuri ibyo nyine rero iyo minsi cumi n'itatu yaraheze ariko nakubwiye yuko twakoze ingore zahabaye n'izo tutumvikanye ingene twokora none nk'ubu jaka avuze ati abanyapolitike bose kujya badendaguye boja mu mugwi umwe bakumvikana none twaba twari twagiriye yarusha gukora yiki turi mu mugwi umwe kuko kugira abe umuhuza haba hari imigwi n'imiburiburi ibiri niyo havugwa ko hari umuhuza jewe nyine narafata ijambo ndabaza umuhuza ati wowe uvuze ngo dukoreye mu mugwi umwe baguhenda abo bavuye i Bujumbura banza utubwire ko byakunaniye hama twari duca tumenya ingene twitunganya n'iyo minsi yose yari turavugwa ntitwirirwe turayimara ino twari guca tuma dutaha tukagaruka ko twari turi i Bujumbura rero ntibyari gushoboka ko uko abantu bameze ubu wovuga ngo nibaje hamwe mbe ninde yari guca afata umutwe wo kubahuza ko umuhuza aravuze ati nimuje mu mugumu yama mukuri muzombari aho mwageze
reka nicyo kibazo kibaze
nino kanatsinga nabo bavuga ngo bagiye mu migwi ya societe civile bonyene baciye babamo imigwi ibiri kandi nama n'ibyanditse byose sinzi ko umaze kubibona hariho ibyandikwa na leta ngo nabo bari kumwe kandi bagasinya nga prodavitis natwe tukandika tugiye batavuga rumwe na leta nabo bari kumwe twagomba no guca tuganira ni bya bindi rero umwe ari iyo hanze yaraje kuvuga ati dukeneye kubona aho abaganira bari no kuvuga leta nabo bari kumwe opposition nabo bari kumwe umuhuza hagati ibibazo ngibi tugatora inyishu tugataha tukubaka igihugu cyacu
kandi
tubandanije abantu bagwanira ibibanza barimo ndakumenyesha ko tutazigera dutora umuti w'abanyagihugu tuzaba dutora umuti w'ibyo nyine mugo tuzoba ari umuti kuko ingane zizoguma
reka nicyo kibazo cy'umushyanahe niyo nkuru mozeza tukibaze na mushyanahe Jacques Bigirimana mwo kumvisha gute niyo nkuru muzese muravye ibintu byabayarusha ko abanyapolitike bari yarusha batari kwashira inyungu zabo imbere ya gushira inyungu z'abanyagihugu imbere
murakoze cyane gende genda babaze none igihe umuhuza atumira abantu agatumira imigambwe n'abandi bose mwabonye yatumiye ku rutonde bari bagiye bitavye bagiye gukora iki abo bita ngo ni opposition radicale bari bagiye kurondera iki mbega icyo barondera bakirondera kuri inde igihe leta igiye yari igiye gukora iki umuhuza igihe atwugururiye ibintu yavuze ati ahatari muri ku meza y'abari ko barasaba n'abategerezwa gutanga ati jambo nsozereye ko mumenye ko mugiye kuganira gusabwa no gutanga mugiye kuganira la politique de donner et de recevoir rero nduzenya aba bahuwo muhuza amaze kutubwira ati wewe leta umenye witegure hariho ibintu uriko urasabwa nabo mutavuga rumwe baguhunze uva ngaho bitanze namwe mwemwe mutavuga rumwe na leta mumenye kwaka ariko karyo kuvugisha ukuri mugatobora mukagira ibyo musabye hanyuma leta iri ngaha ivi idashobora kuba gushobora gutanga kugomba kwayo turi ngaha aje ngo tuyibyumvishe itange ibitange iyo migambwe none kabanya kubahwa ko leta yari ngaho yangiye iki kugira iki sabye yangiye iki kwicarana n'ubusabwa basi n'imiburiburi yangi iki kwagiriza leta iki turabagirije imbere y'umuhuza ibi nibi nibi inyemwa bikoze ntidushobora kuza mutagize ibi nibi yavyangiye iki ako karyo ko iyo migambwe yanse kugatanga nagenda babwirira rero twebwe twarumiwe leta iri ngaho ntacyo yasabwe ntacyo tatanze yasabwe cyane ntacyo yatanze mu byo yari yasabwe yagumye uko yaje kuko nta wayegereye n'umuhuza ubwayo yarabuze icyo ayitegeka ati ihera bagusabye ibi tanga ntacyo bayisabye icyo bakora gusa bo bari baje guhakana umuhuza bati reka tumunanize kuko uyu muhuza hariho ibintu adashobora ubwa mbere na mbere nk'uko babivuga turi ko turavugana nabo wumva ibyo bavuga bavuga ko umuhuza atabubasha na bumwe afise bwo kugondoza leta y'Bujumbura ngo yemere ibyo bashaka ubwa mbere na mbere yavuga bavuga yuko umuhuza adashobora kwemeza leta gushinga guverinoma de transition ni nabyo no muri dokima banditse bavuga yuko bashaka ko umuhuza yofashwa n'abazungu biranditse yofashwa n'abazungu isigwa mu ngiro cyo byavuyemo bikagirwa n'abazungu kandi warabona neza yuko umwanya wose bavuga bari kubakira amatelefone yabo bazungu bari bavuze ati mutegezwa kunaniza bitumuhakane ngo umuhuza ntitumushaka akarere ko cyagahagurukira rimwe
muri ko muvuga ko ivyo bintu byanditse mushikana na Jacques Bigirimana
nyumviriza nkundi kije ati ni mu munanize ntihagire icyo musaba nawe ntihagire icyo basabira imunani ratanga imihoho kandi ibyo basatse nibyo byabaye
yego mereka tubaze mushanaye defense rugema mwavuze ko akizero gashora kwari gake muri iki gihe ariko twumvise nibiri ko biravugwa ako kizero karagabanuka gusumba amajambo twumva no gutanga no gusaba ivyo si byabindi abarundi bama binuba mushanaye defense rugema
yego me nibaza yuko ngira nti tuvyumva kimwe ariko burya rero tubirabye burya abanyagihugu bumva ibintu mu nzira yoroshe kandi yumvikana ariko izo nshabwenge nabonye politike bama bashaka gushira infobeko muri ibyo biganiro ntidushobora kumva ingene bashobora kuba bari bazi yuko bazojarusha kuganira bakabitegura bagashikayo bakamara iminsi 10 irenga hanyuma bakavuga ngo ntibamenye neza icyo baganira n'icyo bataganira aha twebwe ni ndumunyagihugu ikintu cadukanye izi ngorane ni manda ya gatatu twese turabizi harabagize kudeta igisirikare abatwara nabo bagirizwa kudeta y'inzego urumva rero twebwe ukuntu tuvyumva kandi niko n'abanyagihugu atari bake bazumva nuko abo bagirizwa kudeta y'igisirikare nabo bagirizwa kudeta y'inzego ari impande zibiri zategezwa kuganira ivyo rero ntimuje kure abantu barondera ngo mbega tuganira ibiki tugira ibiki
Defense rugema ikibazo cha cyo manda ya gatatu ni kibazo abarundi batavuga cyo kimwe ni kibazo ubutungane mu Burundi batavuga cyo kimwe ni kibazo eka nabahuza n'abantu bo muri leje batavuga cyo kimwe
mu ndeke ndangize ngaha
ndandanya
nuko murazi neza yuko abanyagihugu benshi bari hanze y'igihugu benshi bari yo kubera iki kubera bamwe bagirizwa yuko boba bari muri muri manifestation yuko ushigikira abashatse gutembakaza leta abo barafise ubwoba guko badashobora gutaha ico nico kintu kibazo gikuru kuko no munsi bavuze bati reka dutore inyishu abanyagihugu bari hanze y'igihugu basure gutaha muzabo batahe mu gihugu cabibarutse izo bintu umutekano wabo utezwa kuboneka mu gihe rero bacagirizwa gutembagaza inzego za leta ico gihe murumva neza yuko bigoye cyane kugira iyo nyishu itogwe mu gihe leta ivyo umushinga na Jacques avuze ati hari abasaba n'abasabwa rero sino bishira muri iyo ntumbero novuga yuko bose bafise ibyo basabwa mugabo umwe wese afise ibyo ategezwa kurekura kugira bahurize hamwe ayo umuntu agiye azingwa giye gusaba murumva yuko abari mu ruhande ruri hasi ego data turazi yuko no mu kirundi bavuga ati nyene bugita nubifasha ikirindi ego leta turabona yuko irashobora kuba iri mu ruhande rukomeye ivuga ati twumvikana tutumvikana igihugu kiratwawe mugabo rero sino bahanura ngo baje muri urwo ruhande dusabye leta igire icirekuye mu kugira icirekuye rero no kugira iyindi nyifato yufata kuri abo bantu arabagize manifestation arabagombye gutembagaza leta bakagira icicaro muri ivyo biganiro kandi burya ndakubwire mushinga nayo nkundikije umurundi agira makosa ayariyo yose aguma ari umurundi afise uburenganzira ku gihugu ciwe
ivyo vuze nivyo mushinga nayo defense
n'ubyo by'ubwicanyi bishobora gutuma umurundi ahera hanze igihugu
mu byerekeye
ntu rero nisho twiko turasaba ariko baraganira barabe ibihumbi by'abarundi bari hanze bagorewe hanze kandi mwibuke neza yuko abarundi ubu twiko turasega ugwaruka rwacu riko rukoreshwa canke rwigenze uko rutokwigenjeje kubera amagogwa rugorewe hanze
icyo kibazo
ntibabyumvire barabingene uburundi bwisubiza umutamana
egome ikibazo ushikirije ni kibazo gihambaye cyane gose mu gihe cyose abantu bari mushikirano nkuko abahinga mu byerekeye ibiganiro bivuga ko bavuga ko impande zose zitegerezwa kurekura akaba ari byo bitano mu cyongereza win-win situation n'ivyo bintu byonyine biramana niko nibaza ariko reka tu he akanya n'undi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika dufise ngaha Patrice Uwimana muri beneza
Niriwe mahoro.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura.
Yego me murafite kibazo icyumvira mu kanya gato cyane.
Nashaka kumaza mbabare gato mumbwire uwo rugema nyambaye rugema mwamutumye nkande. Ko abandi ndabaze.
Uteriza kumenya abatumire bose rugema
abandi rugema mwamutumye nkande.
Numushya nahe abamu murundi aba mu Bwongereza akurikirana politike ya Burundi. Yego.
Nataka kumubwira ikintu kimwe bimwe nahora numva namukapa avuga ati ibyo nibaza ko bitakiri ikibazo kibazo byabaye mu 2015 abafaransa bavuga ngo il faut appeler un chef personnel ariko kubandanya avuga kubera ko hari abantu baba babadi yavuga manifestation
ubaze ikibazo uzobukoze ubaze ikibazo ubandanye
nicyo bivuze ko nashikiriza nama nta karere hakuri rimwe tw'Amerika bariko kubyita manifestation bise insurrection y'ikimigumuko kwera manifestation niba peza ngo bashire ngo tunyariko baheze bacurire na cyane yanjye nimo memoire mfuko bamvuni kugura yo kuboko bacurire imiduga bica umuntu bamuturiye burya kwica umuntu bamuturiye mu Burundi birafite kigura birafite kigura no mu cyane gatatu twarabonye byari byo kandi ngeze kuvuga ngo manda ya gatatu manda ya gatatu niyo yatuma umuntu agiye munyakabiga bavuga nta muntu dukeneye ashaka kudutwara tureke kuza turacisha hirya no hino dukeneye gutora inyishu y'ikibazo naravuze nongaku kwa gatandatu kuri Amerika igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bifitanye ibibazo kandi bifatiye aho nyine kuri ibyo bibazo byabaye mu 2015 Burundi n'ibihugu bya Buraya abo nibo baganiye abandi banyapolitike ni ukuri ko imana idakorahiye uburundi bukaganira n'u Rwanda hakaboneka ukubahana hakaboneka inyishu uburundi bukaganira na nyiba FPL abo barundi bose bazotaha hakugere bose ari ngaha mbere bose reka tacu bamugire ari ngaha
Patrice reka tubaze abashinga nayo turi kumwe ibyimvuro byawe reka tubagire icyo babivuze ko reka duhe ijambo umushinga ntahe Leon Sengendakumana mugire icyo muvuze ko biriko birashikirizwa na Patrice Uwimana mu kanya gato cyane rwose n'ibibazo nibaza ko
ariko burya navuze ndi ikiganiro cyabo kibimbagusa abantu bari komagaruka mu bintu byinshi bafatanya ibintu byinshi ndakubwiye yuko twakoze kandi burya twaraganiriye kuko umufasha w'umuhuza ntiyapatiye kuri ibyo muri ko muri yumvira mwebwe by'iyo minsi cumi gusa yafatiye ku bintu twahereye ko kuva ikambara gushikuno munsi hamaze kuba manama renga atanu ibyo bita maraundi atanu hari cyo twabaze gushako n'icyo yafatiye ko kandi abantu bamenye neza numufasha w'umuhuza simuhuza ubu rero wewe ubu yarashoboye kugira icyegeranyo cy'uko byifashe ahagejeje akavuga atangejeje ndakeneye gushikiriza icyegeranyo raporo abantu umwe umuhuza n'abakuru b'igo muri aka karere babone ibibazo byananiranye bafashe kugira bitore inyishu abarundi baje basubiye mu gihugu cyabo bacubake
yego me mushyana
ne cyaka nyabuze yuko hariho icyegeranyo kirimo ngo ibyo twahurije ko n'ibyo tutahurije ko umuhuza yashikiriye ni ukuvuga rero icyo ndimukishyire ku ruhande ni intambwe ikomeje twashyitse ko ariko ngasaba Jack ko tubandanya avuga ngo twebwe twavuye i Bujumbura tugiye gusaba ibintu leta twebwe ndetse dusaba leta bwo nibyo ariko aravuga dushaka kubisaba leta nk'ibyo by'ibibanza yamye avuga ngo byo muri leta mfata kibanza ibyo twabisabira no ngabo biduha nabo nyine mbona babifise ibyo ndirinda kuja yarushagiye gusaba kwinjira muri leta mfata kibanza twebwe twashyikirije umuhuza ko
bitegereje kuganira ubwa mbere ariko karihuta mushyantaye
ni gusonera kuba ite bafite yo cyane bwizwa shingiro nyama programme yo gutera imbere akomoka kuri ibyo bibiri kuvuga wa mugambi wo kugwanya ubukene wa mugambi wo gutwara neza no kugwanya ituri
yego mushyantaye de wose ngira kumara mukanye gato cyane bose mukanye gato
ze gute ayo matora yoshoka gute twa tukabereka ingene ayo matora ubu ibinyari tutabikuye mu nzira atoshoboka yo bari induru kama tukumvikana ingene ibyo byose dushitse ko joja mungiro nibyo muhuza yatanze kugira bamufashe
yego mukanye gato Leonce ndakumana mukanye gato cyane gose mukanye gato cyane gose
bavuga rero twarabyanditse birimwe hasigaye aho dushika kuyindi ntambwe umuhuza nawe agafata ikibazo mu minwe kugira dusozere
mugihe umuhuza yofata mu minwe mushya ntaye Leonce ndakumana igihe azabamaze kumushikiriza umuhuza intambwe mubona yokurikirana
niye abantu bwo twabonyere abasokere
Leonce intambwe yokurikirana niye mukanye gato amasegonda 30
intambwe yokurikira niye umuhuza yavuze yuko ikicegeranyo agiye gushikirwa umufasha w'umuhuza ko agiye gushikiriza icyo cegeranyo umuhuza akamubwira ibyamugoye n'ingene bomufasha kugira bitore umuti twebwaho rero turahari kandi intererano tuzoyitanga kuko igihugu cyacu nacyo turagikunda
mushyana Jacques Bigirimana mukanye gato cyane rwose icyimbo cyashikijwe na Patrice Uwimana
yabuze neza cyane aravuga neza rwose kandi nibaza yuko akwiye gushyigikirwa hanyuma icyo nagira n'ishure ku byo Rurema Rugema yavuze i defense agenda kugira in the force ndudusubire kuvuga yuko koba hariho impande zibiri zoba zishamiranye ko leta itegereza kuvugana n'abagombye kwitembagaza Rugema ni wumve yuko kudeta yo muri 2015 yabaye tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu ikiringo cy'umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu ticari bwarangire ikiringo cy'umukuru w'igihugu cyategereza kurangira itariki 2016 z'ukwezi k'umunani none iyo kudeta yabaye tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu hakiri ubutegetsi bwavuye mu kugomba kw'abanyagihugu wumva abo bantu babigize barenze amasezerano ya Arusha barenze ibyirizwa shingiro wumva uheze ukabashyira ku ruhande rwahe iyo bahengera umukuru w'igihugu batemera data ikiringo batemera yamaze kugitangura akaba ariho bagira ibyo twokumva ko atawundi mugambi wari usanzwe urimo bero bobo icyo batashaka ntibashaka ubutegetsi buhari gusa ntibashaka uhari gusa arenga ikiringo atarenga ikiringo icyo bo bashaka barakizi kandi niwe icyo bashaka barondera kirahari bashaka bajya batsinzwe mu matora barya abanyagihugu bavuze bati imyaka 40 ngahe mwadutwaye muducira gufuni na buhoro turabiyamirije bande no bagomba kugaruka ku nguvu bagaruka bakije muri kudeta cyangwa bakishije mu biganiro ikibazo cyari nibarya bamwe batwara Burundi imyaka 40 bica bagakiza niyo bagomba kugaruka umuzungu niwe ariko arabakoresha niyo bagomba kubagarukana kandi ikibazo cyari nko twakivuze turanisubiramo nta kindi bemereye umuzungu atarako gataka atari ubwo butare buri ngawo ariko tubandanye
ikibazo cy'ubutare
ndabwira ikintu naco ndacabandanya
akanya kariko karihuta umuntu umwe
bavuze ngo naco bavuze ngo naco basaba leta none ntimwumva yuko bariko baritsinda none nimba taco basaba leta bagisaba umuhuza umuhuza ni wasabwa ni watanga none umuhuza ko atari batwara Burundi ibyo kwemerwa atari zo kubishyira mu ngiro uwo yobishyira mu ngiro ko wumva katasabwa wumva bari bagiye gukora iki nakubariye bari bagiye kunaniza umuhuza kandi mukumunaniza nuko nejo uri kwatubaza uti mbega agiye gukurikira iki mbega mubona bizogenda gute ingene bizogenda nuko uyo muzungu ubwo butare ataburonse abikishije kuri abo ariko aragomba gushyira muri leta afata kibanza itarongowe n'abatowe n'abanyagihugu bitabaye
ikibazo cabaye utare mushya nahe Jacques Bigirimana
ikizokwirikira ni ntambara ikindi kubwiye ikizokubye baremera batwagwe n'umunyagihugu basiraho umunyagihugu ashize canke baze gufata ku nguvu hanyuma barundi duhaguruke turwanira igihugu cacu wemezwa yemezwe wemera yemere nuko bizogenda
abarundi muri kigiye bakeneye eka amajambo y'ihumure intambara si jambo abarundi bakeneye kumva muri kigiye ariko reka duhe ijambo umushe ntahe Rugema idefense mukanya gatunda bona kanya kihuta cyane gose mu gice cy'umuvuze ndumva ko ingorane hagati y'abarundi zikiri nyinshi umushe ntahe defense Rugema
emwe ingorane z'u Burundi z'abarundi ziracariho umuntu yumvije nk'ibyo umunyepolitike Jacques Bigirimana yize gushikiriza urumva nk'iyo ibintu byinshi tubibona ntitubibona cyo kimwe bivuye ngira ngo ku muntu wese uko ashatse kubona ibintu sinzi ngo bivuga urabona nk'iyo kudeta we bavuga yuko yari kudeta yabagomba kugaruka ku ntwaro zamyeho urumva rero izo ni bya bindi twa matuvuga tuti abarundi turakwiye kuvugana ukuri kuko murazi yuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe mu 1966 hadutse intwaro zitirigwa abahutu cyangwa abatutsi ubu nibyo bihari ibyo sagaseseshwa rumuri nibyo bivugwa urumva rero mu gihe cyose hazoza intwaro yitirigwa ubwoko rero nibaza yuko ibyo bintu bitazohumuriza umunyagihugu na gato ubu rero abanyagihugu bariko barabona yuko uwo musangiye ubwoko iyatwara ntibisigura yuko ari huronka amahoro ibyo rero byo kugaruka muri ibyo bintu byo kuvuga ngo intwaro zaheze canke iki ibyo nibyo turazi yuko intwaro zageze zirakurikirana ku intwaro y'ubwami itembagajwe nibyo hagiye haraza intwaro z'igikenye intwaro za mpinga yanje intwaro za kamwana wa mama ibyo nibyo bibandanya gushika ubu naho tuzi neza yuko demokrasi yaciyemo irimo ariko iyo demokrasi abarundi ntiturayumva cyo kimwe aha rero nibaza yuko twosubiza agatima mpembero tukaraba neza abarundi tukubahukana tukabanza tukavugana ukuri mbega twama dupfiki ni kuki tutubahukana ngo twicarane tuvugane neza
icyo nico kibazo abarundi bakwiye kwicarira kugira ngo babone umuzi w'ingorane bafise ariko ndabona idefense akanya katujanye musozere mu mpaka kanya katuje cyane rwose ndabona kanya kagi
ego metwe gwico tubona twahanura abanyepolitike nuko icambere na mbere co murazi yuko ugwaruka Burundi bwejo nigo rukoreshwa n'abanyepolitike mu bintu byose byamabiko biraba byo kutumvikana ivyo rero twebwe tubona neza yuko uwo gwaruka abanyepolitike bose bira bakaraba neza yuko Burundi bwejo twosubira tukabutegura mu gutangura gutorera inyishu kuri zingorane zihitiye mu Burundi kugira abo ubwo gwaruka rugorewe hanze y'igihugu rugorewe hagati mu gihugu rukoreshwa ku nyungu z'abanyepolitike abo bantu nibo bakeneye kubaka Burundi bumva rero ubu nta kintu kiriko kirakogwa nukubaburagiza ibyo rero bikazotuma ingorane z'uburundi tsazoziva mu vuba.
Ego me tubibutse incuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya America. Turi kumwe na Désiré. Désiré mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Muri hehe?
Yedi mu kambi Mutenderi.
Mutenderi izina gikino ni inde?
Ntako ntuno kwivuga kazina kuko
duga ku ijambo kibazo cy'imbiro.
Ama bona cy'imbiro nari mfise. Allo?
Ego duga ku ijambo turakumva.
Eh cy'imbiro nari mfise ndiye ndumvise ukuntu bagiye barahanana amajambo. Nagomba ngaruka ku ijambo reje kuvuga umushinga ntahe. Yati bigira Imana. Nukuri twe nk'abanyagihugu nk'abantu bato bato maze kumva ariko aravuga ikintu cy'intambara numva nkabona aho twegugwaruka intambara yatugejeje na cyane cyane ariho atwe dukoreshwa numva koba ahubwo igikuru nuko nukurikira hamwe bakaganira ubutandukane bwabo umuntu mbere yo kurondera umuti urama w'indyane zabaye mu gihugu hanyuma barundi natwe mu gihe buganira bahuza tukatahuka namugire ho bagikoresha imvugo z'izo ku maradiyo kumva natwe nabo bavuga ngo Burundi ngo ni sawa ni sawa kumva ko hari gihazi.
Murakoze ku cyumviro cyiza Désiré. Reka duhijambo Jacques Bigirimana mumpe nk'umunota umwumwe muvuze byinshi kuko akanya karagiye Jacques Bigirimana. Umushinga ntahe Désiré asaba ko abanyapolitiki bo kwicara hamwe ikaba kavugana ukuri kugira ngo batange ituze mu banyagihugu mu mubwira iki cyane cyane ko yariko avuga ku majambo mwakoresheje mu ingwano.
Twebwe ntitwavuze yuko ari twe dusabye intambara. Nitwavuze ko twipfuza ko ibintu biherera mu ntambara. Twe twavuze tuti none nimba uyu muntu avuga abantu bavuga yuko batuze ibyo basaba bakavuga ko leta atari ibisabwa bakongera bakavuga yuko iyo leta ibisabwa atabubashi bifite bwo kuyitanga leta nayo ivuga ati twe turi ngaha kandi twashyizweho n'abanyagihugu mwumva aho tuzoheza tukumvikana bazaza gahuriza ni hehe bamwe bavuga ati wewe leta ntitukwemera siwubitanga siwubisabwa naho twokwicara ntacyo tugusaba leta iti nanjye mutabisabye jewe ntibikunda kuko ni jewe natowe n'abanyagihugu igize ati twebwe ntidushobora kandi nta zintu dekoreza ashobora kuvuga ngo ntazisabwa kandi ari ibisabwa kandi ishobora kwemera ko itariho kandi iriho abo nabo ntibashobora gupfa barayemeye kandi bategereza kuyemera none bimeze uko wumva bizaza bigaherera hehe nicyo nashatse kuvuga nicyo navuze urumva yuko rero kuko ugiye kuraba mushinga nawe nkurikije urazi ikintu dokima bazanye yari dokima kuri idekarara intambara uti gute bazanye ikintu gima n'umuhuza ataho yohera kumvikanisha izo mpande bazanye ryatangazo niyo mbare yasoma harya cyangwa yarahejeje gusenywa ubutegetsi bwo 2015 ibya dekararasiyo ro konteni niyo yazanye urumva neza yuko aho hantu bari bazi kwensionaliza ya kudeta yanka gisirikare bari bazi kwicisha mu biganiro murumva yuko bakiri muri ibyo batemera ko leta iriho batemera ko leta ihari ari isitanga ari isabwa bakavuga ko baziha cyangwa babihabwa n'uwundi leta ni kera ishobora kubibemerera none ni mu nyumve
ego medabona wa munota urarenganye mushya ntahe Jacques Bigirimana reka duhe n'ijambo mushya ntahe lewonse ngidakumana naho nyine agira icyo avuze kuri ugo rwandiko muvuze iyo dokima yimeze nk'idokima yashikirijwe icyo gihe cya kudeta mushya ntahe lewonse ngidakumana
nabwo nti umushinga ndaye cyake arasuzugurana ariko ndabihebye kubananije umuhuza uri bumenyesha makuru uzoterefone mu biro by'umuhuza arapisa abavugizi cyangwa uwo ari wese ari hariya mu biro by'abahuza mubaza ati muri abo bari ngaho ababananije ni bande azokubwira ababananije si twebwe ni leta umugambo uturuka ku butegetsi buturuka ko n'abo bajake nyine bari kumwe cyo ni cya mbere icya kabiri ariko abantu bavuga amajambo menshi tuhava duheza atakiguye nagomba mbwira abo bose ariko baratwumviriza hari ikibazo twumvikanye ko muri iyo migwi ibiri leta nabo bari kumwe na twebwe nabo twari kumwe twarumvikanye yuko amasezerano yawe cyane ibwirizwa nshingiro turabye akamaro ugize mu gihugu bitegerezwa kuguma ari umushinge wo kubaka amahoro n'umutekano mu Burundi kubaka intwaro ya demokarasi no gutwara neza mu Burundi wo kubaka igisirikare igipolisi iperereza ku buryo biba ziba inzego z'igihugu zitari inzego z'umugambi cyangwa zakagushya abantu turumvikana yuko ayo masezerano y'ibyo by'ingashingiro bitegerezwa kuguma ari umushinge wo gusubiza hamwe abarundi tukabana neza mu budasa bwacu tukubaka igihugu cyatwinyarutse kikadukingira natwe tukagikingira ibyo
twarabyumvikanye
n'ibibakwiye ngo bucarajyamo ngo ariko bagenda kubaza abanyagihugu badendereza ku by'ingashingiro kandi bavuye hariyo bavuze ko icyo kintu twacumvikanye biranditse mu rupapuro bashyikirije abantu bo ntibamenye yuko twateye intambwe ikimirije n'ibiganiro singwano Jack ariko aravuga
ego mereka mushyana he
igifunzo byose byotuma hacaba umwuka mwiza mu gihugu abahunze bagahunguka mu
ndabona kanya kagiye rewe se yarakumana
amaradi yakuguruzwa imigabo tugasubira tugakora abafisi birwanyije bose mu gihugu dore kumbonera kuri bakabyakwa akabara umutekano muri iki gihugu
mushyana he defense rwe manamwe
ubyo abo bose bari bacyake bari gukuta kuri kabiri ya rusha cyo barimo
reka
akanya ka kugira nari y'abantu ngo bagiye hari kuza gusaba leta
akanya ni gatoyi cyane rwose mushya ntahe Leon Seleka reka duhi jambo mushya ntahe defense rwema mukanya gatoyi cyane rwose kama kinga shikirijwe no mushya ntahe Desire mukanya gato umuntu umwe uzo bakoza
ego me cyane cyane iki icyo mfatiye ko cyane ni ibi umushya ntahe ngenda kumana ari wonsa aje gushikiza avuga yuko batataye umwanya hari byo bumvikanye mugabo hari hagahaze no muri Arusha ya mbere murazi neza yuko burya barundi nitutaraba neza turiko twubakira ku macakubiri amacakubiri twaragize twarashize mu mategeko muri Arusha ya mbere no muri iyo bwizwa shingiro ariko aravuga yuko ari byo bizoba ngendegwa ko nkuko babyumvikanye muga harimwe agahaze murazi neza yuko muri Arusha ya mbere abarundi bicemwe imigwi ibiri amoko abiri y'abahutu n'abatutsi gushikaho batanga ibitigiri by'abazoja mu nzego z'igihugu 60 ibice 60 by'abahutu na 40 by'abatutsi ibyo rero bikerekana neza yuko turiko twiyohera macakubiri atagira ifatiro turabarundi ndabisubiyemo ntituri abahutu n'abatutsi igihugu nikizwizwe igihugu cy'ubuntu nikizwizwe n'abahutu n'abatutsi hari hakenewe kuvuga ibyo za moko twibaza yuko amoko arenga amoko abiri y'abahutu n'abatutsi ibyo ni mwabyubakira ko nta wizobashikana uko muzaba muri ko mwubakira kwikubirana
yego impanuro
sinshatse kuvuga ayo yandi moko mugabo tubona neza yuko abarundi twokubaka nk'abarundi ibyo bintu byo gushira mu mategeko mu ibwirizwa shingiro amacakubiri y'abahutu n'abatutsi
ibyo
bintu birakwiye kuhava
izo ni impanuro
neza yuko izo nabivuze mu ntango intwaro kuva intwaro y'ubwami itembagajwe murazi ku ntwaro y'ubwami ayo moko ntiyavugwa
ego me ico izo mpanuro mushya ntahe
ubu nizo turiko twubakira ko ndabwiye abarundi bose banyumviriza ibi bintu by'ukubakira ku moko murabe neza yuko ataho bizodushikana na hato
mushya ntahe defense rwema izo mpanuro ni mpanuro zimboneza ni mpanuro zikomeye cyane rwose
ikintu nagomba gushikiriza abo banyepolitike turazi neza ingorane ziri mu banyepolitike abanyagihugu baba bahutu b'abatutsi babaganwa baba batwa barumvikana nta ngorane bafitaniye
reka ndabona turi kumwe n'ubundi bunywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Leonidas nibaza ko akanya ari rwawe Leonidas mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe Leonidas
turi mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi
izina ry'ikirundi
nitwandira nawe
duga kuri jambo ikibazo mu kanya gatoyo cyane rwose
ego jewe iyo abanye politike ariko aravuga hamwe ndabyumva kandi n'ibintu biteye agahinda ko n'abagenda arusha akamarika n'isi yose bicaranye nagiye icyo bashikako kuko arusha ya mbere bapyanyemo ibyamikwi ubu nta mikwi tukirimo ntiturabe ukuntu twokwiteza imbere icyo navuga cy'amoko twovuga ati ni amaboko y'ubunebwe tuyashyira inyuma tushyireho amaboko y'ipfuye ko nta kindi mbona tuko turaharanira kuko
murakoze murakoze Leonidas mu gusozera Monshenhe Jacques Bigirimana mu gice muvuze kuvyishikirijwe na Leonidas muce mu ka mutirakamu n'abandi banyapolitike cyane cyane gasaba ika gasaba ibintu byihucurwa cyane gose byo tuma barundi baronkituza
icyo twosaba ugambire na mbere cyo twovuga
ufise umunota umwe Jacques urahabwa neza
icyo twe twovuga murakumva
ego ufise umunota umwe unyarutse cyane gose
dusaba twosaba umukuru w'igihugu na leta gukomeza yumviriza ibyo abo batavuga rumwe basaba abipfuza amahoro nkuko yari yabigize abumva bakeneye gutaha bakeneye umutekano atacu bagirizwa n'ubutungane agafasha bimwe biboneka kugira ngo batahe mbere twoho turashikana kure tukavuga tuti abantu bahinzwe batawe mu rudubi n'aba banyepolitike bari gito bakiri mu mabohero turasaba babagirira imbabazi no kugwaruka batahuke basubire mu migo zabo tugasaba banyepolitike nabo bave mu byara by'abakavantara by'abakavamahanga babe neza ku Burundi ari ubwabatso bw'abanyamahanga bagaragaze batera intambwe bahe gusubira inyuma bajye imbere dutegura amatora
yo dadano dirinde mu 2022
bararungitse intumwa ziraserukira ngaha mu Burundi ziraserukira imbere mukuru y'ubuco Burundi none bari gushikiriza izo ntumwa karungitse izo ntumwa ku butegetsi
batemera
ibumbe yuko ariko baratumanya wabo
mushanahe lewa segenda kumana namwe mukanya gatoyo cyane gose umunota umwe mu gihe cyo muvuze kuvyashikirijwe na Leonidas muce mutirakamo abandi banyapolitika kugira uzurize abarundi bose tuga ku ijambo
ubona goba guhumuriza nu mushinga ntahe rugema tubwongo twubakire ku byamoko by'abacakubiri y'amoko hagati y'abo n'abatutsi ariko no kumenya iyo twaje tuva twamaze imyaka irenga 30 turi muri icyo kibazo nyene yetwasikira abasezerano y'Arusha rero twavuze tuti ko catumugaje kigatuma tuba mu Bahutu n'Abatutsi kugira tuve muri ziriya ndwaro twarimo tugende mu ndwaro za demokarasi itegerezwa kugikorera ko naco nyene tukagenda buhoro buhoro kuko ni kibazo ataco kimaze ibyo ndabyemera cyo kimwe nawe ariko no kugenda buhoro buhoro kuko yihuse yabyaye ibihume turashobora gusubira aho twaje tuva
namwe mushima
abantu bose bahumurizwe nuko leta n'izindi nzego z'igihugu bombe ko abanyagihugu bagowe hari ubukene hano butagira uko buvugwa hari inzara hari ubushomeri hari indwara hari amashuri atagikora abantu icyo bakora nta wubizi bakumviriza abari ko baradufasha kurondera umuti hanyuma akabone ku muti
reka ni ijambo idefense rwema nawe asozere ndabona kanya kagiye mushya na hele wonse reka idefense rwema namwe kuvyashikirijwe na Leonidas eka mucye mutera kamo n'abanyapolitike ba Burundi
murakoze Jenny baza no sozere ibiganiro mvuga nibutsa Barundi yuko tumaze imyaka 50 irenga twari ku 62 incungu kwikukira ubwanwa wa Rudoviko wa Gasore twama tumuririmba tumwamiza mu kanwa tuvuga yuko hari incungu y'u Burundi mugabo nta kintu na kimwe cemeza yuko turiko dukurikiza intahe yadusigiye murazi neza yuko kwa Gasore n'abafasha biwe badusigaranye intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa shingiro ni monarchie constitutionnelle iyo ntwaro kugira bayishinge bari bazi gituma bari bazi yuko ari intwaro ibyo rero twagomba kwibutsa Abarundi yuko n'ubu Abarundi nibasubire kuri iryo ragi rya kwa Gasore
mushanahe rugema turagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ku ijwi ry'Amerika turagushimiye nawe mushanahe Jacques Bigirimana ku kanya watoye kugira ngo muduhe ikiganiro turagushimiye nawe mushanahe Leonce Ngendakumana ku kanya watoye turashimiye ingenieur P Peter yadufashe kwegeranya ikiganiro na Fatou Karara yagiteguye turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cacu cy'umunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.